bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Nakababara cyane kubona ibyo bintu bye babyashitse kuko nta kuntu umuntu yo kwicwa bumunyamaswa atamuntu yishe atamuntu ariko aramwagiriza itonga birababaje cyane.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri komuni ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu Burundi agaragaza akababaro k'ubwicanyi ufatiye kwihanira bwaraye buhitanye abantu bane ahi Mutimbuzi. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abarundi mu kambi ya Ndutari mu gihugu ca Tanzania zahungutse turayigaruka ko handi hato ariko hagataho hambavu y'abahungutse hari n'ababandanya bahunga idonido ni murano makuru. Nongere ndabahe mwiriwe nikaze makuru tubafitiye uno mwanya duhera mu gisata c'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Abantu bane baraye bagandaguye muri komune ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura abo bishwe bari mu murwi w'abantu munani bariko bakora inzoga ya kanyanga. Umenyesha makuru wa Cheroje wirika neza yanyarukiye ahagwiriye iryo bara.
Abishwe bose baba mu rupangu rumwe muri quartier ya Bunyuza zone Kinama komine Ntahangwa muraruko bwa Bujumbura. Aho biciwe ni hirya yaho gato kuruzi gikoma mu buraruko bwa Kinama mu rubirizi rwa komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Iruhande y'abagabo babiri baguye muri ico gitero harimo n'umupfakazi afite udukobwa tubiri akimyaka 15 n'igice hamwe n'umuhungu wabo yarakiga mu mashuri mato mato yari yamanutse ava muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro hagati mu gihugu c'u Burundi aje kuramukanya. Uwo mwigeme yiga muri kaminuza y'Imwaro yayamanukanye n'uwo mwana w'umuhungu twamusanze ajumaraniwe.
Je bakigenda nyene barahambwiye
bakubwiye gute
ari bagiye guteka kanya je nabaherukeje mu masaha ya saa 10 je naje mva ruguru imwaro hanyuma nanje kuramutsa mukuru wiwanje kuko nayo isanzwe ndi mu buruhuko ngo rero maze kuza kumuramutsa je isaha iwanje ndamuherukira ni saa ya 10 hanyuma ivyakurikiye mu nyuma nagiye numva nyene ngo yapfuye hama mbona bazanye ibiziga bisanga ngakumbuga.
Umuyabaga yibona nk'uwacitse amaboko
akababara kuko nabuze umuryango kwi kuko nuwo yapfuye nuwo twari twaje tuzana nyenye naje kuramukanya aje kuramutsa nyina ni umwana muto ubuho abapfuye bamaze gupfa abanje ntibakigaruka gusa je nifuza gusubira inyuma mu muryango mu mutekano nyene turi kumwe n'aba bana basigaye ari impfubyi.
Ababanyi babo bantu bishwe barashwe nk'uyu mutamakazi n'uyu musore bari bafite akababaro.
Ubona umuntu agusanze aho uri kurarondera ubuzima kugira ati abana babeho aho kubasa gutuma gusikiriza abategetsi bakwihanire akabariwa yihanira urumva biragoye ni cyane.
Nakababaro cyane kubona ibyo bintu bye babyashitse kuko nta kuntu umuntu yo kwicwa bumunyamaswa atamuntu yishe atamuntu ariko aramwagiriza itonga birababaje cyane.
Uwo mubabaro ni nawo wari ufiswe n'abandi bapfasoni babiri basigura ko niyo umuntu yaba afashwe mu makosa ikimukwiriye atari ukwicwa.
Twegene kuri n'akababaro gakomeye mu muryango kuko abo bantu baraye bishwe bari batutswe batonzwe no kwihangayikira ugacyo usanga babasanze aho bariko barihangayikira aho no kubafata kumbure ngo bapfume babashyikiriza ubutungane kumbure bo bari bwo bihanira bakaba aribo bace batura kwa masasi. Urumva ko bibabaje gose nukuri jewe nk'icyo nosaba n'abandi bo bari inyuma kuko bariko barakora nk'ako kazi kuko baragakora benshi ko batoca bashika bica ahubwo bopfuma babafata bakabashikiriza ubutungane bakabaha impanuro.
Abo bantu bakoze ico kibi ni babarondere hamitohoza rikogwe bahanwa abisha abo bantu bahanwa nta nabi bakora turabazi barabo mu site n'abantu tumenyere kandi bari bameze neza.
Eka n'uyu mugabo ari mu bacitse ku icumu yunga mujya abakenyezi.
Aho hantu twakorera ni ubuzima twarondera maisha abagizi bana iyo baje bava nta muntu hazi hakuza ku murango bajijoro mu bantu twakora iyo nzoga nta muntu numwe atangisha hano cyangwa yari umurozi none leta y'u Burundi yokora ikimo abantu bapfuye nibahabwo nibanyaragase bakora itoze ryabo bantu barabishwe atacyo bazira babigira hakiri kare amarira ababyeyi abana basiga bararira impfuvyi yabagaburira akagira iki hazye impfuvyi zingana none aho kora iki ko nabaguma bashese maraso y'abantu mu kigihugu bazotera gusesa maraso mbe kwica niwe muti numunateka kanyanga gashya yicho barabibujije kubibuza ni vyiza ego barabibujije ntabwo akana barabibujije mugabo nubuzima hako umuntu yiba tumarondera ibyo akora hako umuntu yiba iyo baza neza bakatubwira icyo bakeneye tukakibaha urazi kuri ukurasa umuntu mutiye kumurwaga nawe
icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza nawe nyene ahamagarira abantu kwirinda kwihanira
nivyo bari kubakorega bagitazwe n'amategeko ariko naho umuntu yabakoze cyakinga na gute murazi neza yuko mu gitabo mana byaha cyo Burundi icaha cyo gupfa cyafuswe isigura rero yuko umuntu acaha yabakoze kinga na gute batamuntu numwe afise uburenganzira bwo mwaka ubuzima ari naco gituma rero tubabwiye yuko amatohoza yatangwe kugira ngo abo babikoze bahanwe kuko nabicanye
gushika ubu abantu bagera kuri batatu harimo nyene rupangu abishwe babamwo bahagaritswe ku mvo z'amatohoza haba ku mugwa mukuru Bujumbura no mu ntazo hagati mu gihugu ubutegetsi bumaze igihe bwahagurukiye kugwanya inzoga zitemewe n'amategeko na kanyangirimwo mu manama katari gake bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano baratunzwe agatoki ko bari mu bazicuruza umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye agabisha ko n'abari mu butegetsi batazihanganirwa na gato bafashwe muri urwo rucuruzwa rw'izo nzoga zitemewe n'amategeko canke bakingira ikibaba abasanzwe bazikora Eloje Urika Neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
urakenuye Eloje Urika Neza yindi nkuru rero ivugwa i Bujumbura mu Burundi yerekeye ihagarikwa rya Leopold Habarugira umunywanyi w'umugambwe PDS Gamibanga uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi akaba nasoma mbike wa Hussein Rajab yahoze arongoye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD Habarugira rero yahagaritswe mu gatondo ko kuri wa kabiri ku mugwa mukuru Bujumbura muri quartier ya Mutangano iri muri zone Gihosha ya commune Ntahangwa hijwi rya Amerika i Bujumbura rikimara kumva iyo nkuru gegereye Liberate Nzitonda umukenyezi wa Habarugira gutyo ayaga ingene umushinga ntawe wiwe yafashwe
Ego twako turatambuka twinonora imitsi turiko turaduga kuri Université de Mier hanyuma hacaza imodoka ikihagarara imbere yacu hacasukorokamwo abagabo batatu n'umupolisi afise inko baca baramusumira baramuyohora baramutsindagira mu modoka baramutsindagira turavuze induru abariko bararengana barajumararigwa hanyuma rero ariko aragwana nyene avuze tuvuze induru twese umwe muri banza numva avuze ngo murase hanyuma rero urumva ko atagitabara twashe kuronka baca baratsi modoka baragenda nuko byagenze mushiko nta na trace nta kintu nakime nta rura impinkuru nimwe ndarindiriye gusikiganza c'Imana
Nubwo rero umukenyezi wa Habarugira ariwe Liberate Nzitonda mwumvise yuko yemeza kumwe mu bahagaritse umushinga ntahe wiwe yari yambaye impuzu z'igipolisi igipolisi c'u Burundi cashimye kuvuga ko ataco ntaco kirabivuga ko murantunga icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Moyize Nkurunziza yabwiye bagenzi bacu bakoreri Bujumbura kuri telefone ko ayo makuru yifatwa rya Habarugira atayo yigeze yumva akuva bugica ijo rya Amerika Amakuru yacu tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'impunzi mu Burundi igikorwa co gutahukana impunzi z'abarundi mu kambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania kirabandanya kuri no wa kabiri umugwi ugira kabiri watahukanywe inyuma y'abambere batahutse ku munsi wa kane w'indwi iheze ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana yanyarukiye muri commune ya Gisuru iri mu ntara ya Ruyigi i Burundi kugira ngo arabe ingene batahukanywe Fidel amwiriwe
Miriwe neza Diane.
Impunzi z'abarundi bahatahukanye kuri wa kabiri bangana gute?
Impunzi z'abarundi batahukanywe baje bashitse ku mupaka ari 220 kuri 466 bari bitetswe.
Ha uvuze ko hatahutse 220 kuri 466 bari bitezwe abo bandi batashoye gutahukamwa amenye impamvu?
Abo bandi batashoboye gutahukanwa nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bahungutse ndetse nabo nyine bavuga yuko cabaye ikibazo kugira ngo bafate imihoho guhunguka nuko ejo bavuga ko haje umugwi w'abarundi barenga gato ya 300 bariko barasaba ubuhungiro mu kambi y'Induta iyo baje bava bituma rero bamwe muri abo bagira ubwoba bituma batemera kurira imiduga yari yategekanijwe kubazana ibahungure batahana mu Burundi
abo bashoboye guhunguka baronkejwe aho bashikira
aba bashoboye guhunguka ni imiryango 76 bose muri abo 225 bose nabo mu ntara ya Ruyigi bivuga ko bari bashitse bisanga abandi 14 nabo mu ntara ya Cibitoki abandi uwundi umwe nuwo muri meri ya Bujumbura urumva ko byari byoroshe naba abandi bariko barabategura ingene bazoca bataha mu mihana iyo baje bapfa.
Urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana kuri iyo nkuru wadukurikiraniye, ariko tukivuga kuri ico kibazo nyene c'impunzi twobwira bumviriza ijwi rya Amerika ko zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziriko zitratahuka iwabo ziva mu ikambi ya Ndutiri mu gihugu ca Tanzania, hari n'abandi babandanya guhungira muri iyo kambi nyene bava mu Burundi, abarenga 300 barakiriwe mu ikambi ya Nduta ku mugoroba wo kuri uno munsi wa mungu w'indwi iheze. Umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru yarusha yaravuganye na bamwe bari muri iyo kambi ya Nduta.
Abarundi bakiriwe mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bagera ku 331, bagwiriyemo abagore n'abana, ariko barimo n'abagabo bakeya. Abenshi muri abo bari baramaze kwakirwa mu bibanza by'agateganyo, abane nabo bavuze ko baje bava mu Burundi. Harababwiye ishiramu ya Ser gita impunzi mu ikambi y'impunzi ya Nduta ko bava mu ntara za Makamba, Rugigi na Cankuzo. Bagemere ko bahunze umutekano muke, abane nabo ko bahunze inzara. Nawe biruko iyo kambi impunzi ya Nduta imaze iminsi ivamwo abahunguka, mbere no kuri uyu wa kabiri abarenga 200 bahungutse mu gihugu c'amavukiro. Abavuganye n'ijwi rya Amerika muri iyo kambi impunzi ya Nduta bavuga ko ivyo bibatera amakenga.
Turavuganye na kizibateye amakenga kikwere kibashira impunzi hamwe izindi nazo bazitera bazitahana, tukabona nyene yuko ivyo bibiteye amakenga.
Muri iyo kambi y'impunzi nyene icuka se ciza hagati y'abatarashaka guhunguka hamwe n'abarenga 12,000 bamaze kwiyandikisha ngo batahuke. Abatarashaka gutaha bagiriza abo bariko barahunguka ko baguzwe kugira ngo berekane ko mu Burundi umutekano uhari.
Bariyandikisha ngo basubire Burundi n'abantu bari baje mu uyu mwaka nyene atari umwaka barahama. Twege abaringa anye twege bashera. Harimo umwe acavuga ati abo bariko barahunguka bivugwa ati baraguzwe kubera baciye bihuta gutaha. Baziyamirira kure nyine bacavuga ati burya babonye bagomba kwitahira ngo inzarira barembeje.
Icuka cyo kirahari kuko ubu umuntu wese kugira ngo muganire muhuze ntunashyiramo n'ikiyago wewe ngo uzotaha ryari muganire ibindi, kuko mumaze gushyiramo icyo kiyago cyo gutahuka mu gihugu cy'u Burundi haca hatangura kuba iterana amajambo. Ni ukuvuga umuntu wese arigengesera mu byo avuga.
Kuva mu kwezi guheze inzu zitatu z'abatarashaka gutaha ziramaze guturigwa, abana babiri barahasiga ubuzima abandi barakomereka. Abo batagashavu kubiyandikishije ngo batahuke ko babifisemwo uruhara. Ubu twavuganye ko nguheze aho inzu igira gatatu yaturigwa.
Kirasha ni rwagwa nkugwa biyandikishije gucaha cyaka abatiyandikishije ko basiga bapfuye cyangwa ko nabo bohunga ku nguvu kugira bahunguke ku nguvu babone yuko umutekano wabo udakwiye.
Icyo bikoze abo bahunguka bobo siko babibona, ahubwo bobo batangazwa n'inge n'abarundi bahasigaye baringa 125,000 batarajijuka ngo batahe kubaka igihugu cabo. Bavuga ko inzara iri mu bituma bahunguka. Bamenyesha kandi ko bitavye akamo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aheruka kubatera, aho yabijeje ko umutekano uhari kugira ngo batahuke kubaka igihugu c'amavukiro. Ubwo butumwa bwashimangiwe akatari gake n'abategetsi batandukanye ba Tanzania uhereye ku mukuru w'igihugu. Gusa icyo gihugu kiguma gisubiramwo ko atawe kizo kwirukana ku nguvu, kandi ko abatari yumvamwo gutahuka bazokingirwa bikwiye. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Imitahe y'abanyamahanga mu Burundi bita investissement direct étranger yaragabanutse bikomeye mu mwaka wa 2016. Ivyo biri mu cegeranyo c'ibanki y'isi yose cuno mwaka casohotse cerekana ahanini ingene abanyamitahe boroherezwa mu bihugu bitandukanye, ariko none niki catumye imitahe y'abanyamahanga mu Burundi igabanuka cane muri 2016, hama hokugwa iki ngo ntibizongere? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo utwo tubazo yatubajije Professeur Gilbert Niyongabo, umwigisha mu vyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'igihugu c'u Burundi, co kimwe na Didas Ngendakumana, we aramutswa ikigo kijeje guteza imbere imitahe y'abanyamahanga mu gihugu c'u Burundi. Didas Ngendakumana niwe yatanguye yishura avuga imitahe y'abagabanutse yariyo.
Murakoze cyane. Imitahe bita mu rurimi rw'Igifaransa investissement direct étranger nijye mitahe iba yazanywe n'abanyamahanga baje gukorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi, itanye ikaba ari mitahe izanywe n'Abarundi ariko basanzwe bakorera ibikorwa byabo hanze y'igihugu cy'u Burundi. Iyo yose tuyishyira mu mugwi umwe w'iyo mitahe bita mu rurimi rw'Igifaransa investissement direct étranger.
Mwitegereje no nikihe cyatumye iyo mitahe y'abanyamahanga igabanuka bikomeye mu Burundi?
Bwa mbere ho nagira mbanze ndababwire ko ibyegeranyo bimwe cyangwa bivuga ibyo imitahe yagabanutse, harabamo gushikuza kuko iyo turiho turaraba iharuro bivugwa n'ibyo mwe mwarimu hejeje kuvuga mu kanya, twebwe dusanga bitandukanye n'ibyo twebwe dufite, ari nacyo gituma navuga ko haba hakwiye ahubwo abo bagira amatohoza cyangwa ubushakashatsi bakwiye kuvugana n'inzego zitandukanye ziba zifite amadone y'ukuri bashobora gukorera ko mu gusohora ibyegeranyo birimo amakuru y'ukuri atanga situasiyo uko imeze. Naho kuvuga ngo ibyo biba byaratumye igabanuka ni byinshi.
Ntabaciriyemo muravuze ibiharuro mufise ko bitandukanye n'ibi byatanzwe n'umugwi w'ibanki y'isi yose, mu biharuro mufise mwotubwira uko mubona ibintu?
Twebwe nko mu biharuro dufite mu mwaka w'2016, turabona ko imitahe yavuye hanze bitita investissement direct étranger ari $14.57 million by'amadolari y'Abanyamerika, birimo imigambi ishika 116, bikaba iyo mitahe yazanywe n'abanyamahanga bava mu bihugu nk'Ubuhindi, Kenya, Ubushinwa, Turikiya, Tanzania, Uganda n'u Rwanda hamwe n'ibindi bihugu. Rero ibyo nibyo bikuru bikuru dufite, ariko murumva ko ibiharuro twebwe dufite bidasa cyane n'ibyo biri muri ayo maraporo mwarimu hejuru kuvuga.
None bafatira kuki mu gutanga ibyo biharuro bitandukanye n'ibyo muduhaye mu matohoza yabo?
Ayo matohoza ingene bayagira na twe rimwe rimwe ntitubimenya. Hari igihe usanga barondeye amakuru hirya no hino, ariko icyo twe tuzi ni uko amakuru nk'ayo kugira ngo uronke amakuru nyayo ni uko uvugana n'inzego zitandukanye zisanzwe zikora ibyo bintu. Aha mu Burundi tukavuga nk'ikigo ati kiba gisanzwe gifite ibiharuro gifite, kuvugana n'ikigo Obere nacyo nyine kiba gifite ibiharuro gifite, cyangwa ubushikiranganji bw'ubudandaji. Igihe rero hagize urondera amakuru ahandi hantu, hari igihe usanga ukoreye ku makuru atariyo, n'icyo cyegeranye murumva neza ko gitegereza kutabacyo.
Yamara muratanze ibyo biharuro, ni ikihe mubona muriko mutegekanya kugira iyo mitahe iyongere kurushiriza?
Twebwe ibyo dutegekanya gukora ni ibisanzwe biri mu kazi kacu ka misi yose, haraheza tukongera ko n'izindi ngingo tubona zotuma abanyamitahe boroherwa kuruta, ari na cyane cyane ibijyanye no guhinyanyura amategeko asanzwe agenga imitahe n'urudandaza mu Burundi. Ibyo nabyo turiko turabikora kuva mu mwaka uheze, twabandanije tubikora. Hariho amategeko atari make yasubiyemo mu mwaka uheze, andashobora gutanga ubororero bumwe bumwe, nk'amategeko araba ibijyanye no kuronka uruhushya rwo kubaka, amategeko ajyanye n'ibindi n'abantu baronka umuyagankuba, amategeko ajanye n'ingene amatagisi n'amakori arihwa n'amategeko ajanye n'ingene abantu bashobora kuronka ideni byo kudandaza bita credit mu rurimi rw'Igifaransa ayo nayasubiwemo muri uyu mwaka wa 2016 kandi n'uyu 2012 hariho ayandi mategeko akiriko arahinyanyirwa cyangwa tugashyiraho ibitare tekite d'application kugira ngo amategeko ashobore gukurikizwa neza. Ibyo rero biguma bikogwa ku munsi turafite imigwi ibyo twitare groupe technique de travail gisanzwe byiga indikateri pare indikateri ni ukuvuga ngo bijya banki yifatira ko mu bukarasi bihugu turafite imigwi iri kuyakora sistemu iva mu nzego zitandukanye za leta mbere n'iz'abikorera turakorana kugira ngo icyo cyose cyotuma boroherwa gishyirwe mu ngiro ari itegeko rigeho ari koroshya ibintu boroherwe
tubandanye reka
rero ni ku kiziri kirakora gushyikana uyu munsi
murakoze reka tubandanye tuze kuri Gilbert Niyongabo mwe mubona gute ivyerekeye imitahe mu Burundi
murakoze kuri ico kibazo ku vyerekeye imitahe mu Burundi ido zitwa investissement direct étranger muravye kahise ku Burundi mubona yuko mu bisanzwe atari myinshi uravye nk'imyaka y'ibihumbi nka bibiri gucyo nta iyo mitaye yari ihari wakubwiye kuraba ukungene byagiye biraduga uza gusanga ari hafi miliyoni 10 z'amadolari ku mwaka gushika hafi 2015 mbere na 2016 usanga amahera angana nuko muri api yaje kubivuga icyo gituma navuga nti cyane cyane imitahisi myinshi kubera igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite kahise cyagize ideni ni desika miliyoni 800 iryo deni rero rikaba bararihebeye u Burundi kuva mu 2008-2009 bigatuma rero ata mitahe minini y'abigenga iza mu Burundi mbwabo cyane cyane ugiye kuraba udasanga ari abantu bafasha nk'u Burundi yabaye iminsi yose cyangwa yabaye ibyo bihugu by'i Buraya cyangwa bikaba ibihugu byo muri kano karere mbere muravye no kubona ibitahe igeze yiyongerera usanga mu myaka iheze cyane cyane mu gusanga ari ibitahe birava muri bino bihugu byahanini ibyo kuraba nka banki zaje banki ya CRDB yava muri Tanzania KCB iva muri Kenya ukaraba n'aya masiranse ya za JBL na za n'inzu ya DTV zose mugenda murabona ko ari mitaji yiyongereva mu bihugu bizanye nico gituma nibaza ko muri kahise ku Burundi uravye kahise ku Burundi wasanga iyo mitaji atari myinshi ngaho muri imyaka iheze yagira duga yiyongera ku mwaka ku mwaka.
Reka imbere ko tubandanya ikiganiro muri isanga turiko tuvuga ku bijanye n'imitahe y'abanyamahanga mu Burundi ku mirongo ya telefone dufise Gerard watumva
kome ndabumva cyane na kumenya kujiga
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ya mushumbura ama ndamufije mutubire
nabatumire babiri urakumva
nkabashimire ko muri araba uko mwari mwashikije bwa mbere kujya cyanyu nta kujya kuko ntagiye amasoni misoro isubira cyane mu paraba tugeze ku komisiyo ihanitse hejuru prema majya afanga nta imase cyane ibi rero sinzi n'ukuntu kuraba no kubata abantu babigiye kuko ariko haraba cyangwa turasubira inyuma cyane ariko haraba yashite yagira amafaranga menshi cyane mu gato twageze amafaranga make cyane rero ahabye kugira ko abantu bagire ingorane n'imajene abashinzwe kukurikirana
reka ngaruke kuri ibi twariko turavuga iki kibazo cerekeye imitahe y'abanyamahanga Ribe Niyongabo witegereje muri rusangi wonoso ivyerekeye ubutunzi n'uruhe ruhara imitahe y'abanyamahanga ishobora kugira mu iterambere ry'ibihugu
mu bisanzwe urabye ibihugu byatera imbere mugabo arabye ku myaka myinshi yaheze kenshi muzotanga imitahe ari ituma iterambere kubera amazi ko imitahe ari yozana ubutunzi izana n'iterambere ibihugu by'i Buraya nawe tufata n'ibyo bihugu bya kera yo kwita Europe Occidentale mugiye kuraba nka bigiye bihugu byahora bifite communisme cyangwa socialisme muzotanga kenshi cya gihome cya Berlin kimaze kubomoka imitahe myinshi yateye inzira muri ibyo bihugu byahora ari communisme ni ukuvuga yuko iyo mitahe niyo yatumye kora iby'iterambere bagafikira hafi mbere y'ibihugu by'iburaya bya kera rero nicyo gituma nibaza yuko imitahe irafite akamaro kanini mugora abyenko bihugu biri mu muzya magambere kenshi muzosanga ari bihugu ukenshi muzosanga bifite nk'amadeni na deni ufashe nko muri bihugu byo muri Afrika cyangwa mu no muri Aziya cyangwa muri Amerika Latine muzosanga bihugu kenshi bifite amadeni amadeni rero mugasanga rero adanye n'imitahe y'ibihugu biri mu bihugu yuko arembe ima publiki nzi bituma rero nibaza yuko ayo mahera rero twe dufashe nko kabiri ku Burundi Burundi muzosanga amahera menshi aza mu bihugu bifashe Burundi hafi ku bice 50% urabye nk'amahera Burundi busanzwe bukoresha mu kiga cya leta rero ayo mahera iyo amaze kuba menshi atuma aha inguvu n'umuntu yigenga akavuga ati Murundi bariko barakora amabarabara cyangwa bariko barakora nka baraze anaje ndashaka kugira umutahe wanjye ndashaka kuzana ngaha ugakunguka rero numva yuko imitahe rero y'amareta ari kenshi itangura imbere yuko haza imitahe y'abigenga
murakoze
iyo ziko icyo niyo no mucuno rutanga
murakoze dusubire ku mirongo ya telefone duhise mugisha ku murongo wa telefone mugisha uratwumva
ndamumva cyane muri amahoro
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa mugisha leo ndi mu ntara hagati mu gihugu
mu Burundi
yego mu Burundi
ufise ikibazo ubaza canke icyumvira ushikiriza
nuko numvise ngo dufite abatumire babiri ndashaka kubaza yego ku mitahe numva y'agasakisa kiyaba ikomeje iba mu gihugu cy'u Burundi ariko kuva umukuru w'igihugu yongeyeho kwiyamamaza gutwara igihugu cy'u Burundi kiringo kigira gatatu noneho imitahe yagumye ikomeza isohoka ariko iyo mitahe ntabwo twabonye ko hari ikitikako sinzi ko kusohora imitahe y'agasakisaki ko ari ugusamaza abanyagihugu sinzi impamvu ibyo
biba
yaba se basohora imitahe noneho bakayishyira mu ngiro byatanga icyizero ko noneho abo basohora imitahe badufitiye kazoza keza bifuza ko Burundi bwova mu njyane
reka babishyure reka batumire babishyure Didas mwamwishyura
murakoze jewe numva umenya ntiyatahuye ikiganiro turiko turavuga ngaho ibyo ari byo kuko numvise ibyo avuga y'imitahe y'agasakisaki sinumva neza ko yatahuye ikiganiro icyo ari cyo ahubwo nibaza aho mubanza mukamusigurira icyo kiganiro intumbero yacyo
ngira mwosubira musubiye mukamusigurira neza iyo mitahe ariyo ariko aha twumviriza ariyo yo nyugwa akamenya neza iki kibazo icyo ari cyo
murakoze reka ngerageze kuko imitahe turiko turavuga ni imitahe y'amafaranga azanwa n'abanyamahanga cyangwa abarundi bakaza gukorera ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu ngaha mu gihugu cyacu aho harimo ibikorwa bikorwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakaza gukoreraho ibikorwa byabo birondera inyungu ibikorwa byo kudandaza ibikorwa byo gushinga amahinguriro ibikorwa mbere byo gushinga amasosiyete yaba yo mu burimyi cyangwa ahingura ibyavuye mu burimyi yaba yahingura ibidandarizwa ngaha mu Burundi cyangwa ibidandarizwa hanze y'u Burundi ni ukuvuga bashora haba mu karere cyangwa mu bindi bihugu numvise rero imenga ashobora kuba atumvise neza iyo mitahe turiko turavuga iyo ari
hakaba ino ngaha rero dutse turabangiriye ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye kuri ino saha ariko imbere ko duhana gahindukira ndayibutse yuko abantu bane baraye bagandagwe muri komune Mutimbuzi intara ya Bujumbura abo bishwe bari mu murwi w'abantu munani bariko bakora inzoga ya Kanyanga abanyagihugu b'Umutimbuzi batera ivyatsi ico caha co kwihanira mushobora gusubira kumviriza inkuru ikwiye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwavyumvise kandi muri ano makuru igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi ziva mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zisubira mu Burundi kirabandanya kuri uno wa kabiri abagera ku 220 nibo batahukanywe ku 466 bari bitezwe ariko rero zimwe mu mpunzi z'abarundi nubwo mumva ziriko ziratahuka iwabo ziva mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania hari n'abandi babandanya guhungira muri iyo kambi nyene bava mu Burundi abarenga 300 barakiriwe mu ikambi ya Nduta ku mugoroba wo kuruno wa Mungu akawe naga dusozereye ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kano kanya bagenze mukunda ijuru rya Amerika mwabanye natwe turashimire byimva mutima dushimira abanyamakuru batandukanye bagize ico baterera kugira ngo ibiganiro vya kano kanya bishoboke. Yakoze Facile Gebehu, twari kumwe muhinga bw'ivyuma na ingenieur Diane Nahazwe, mari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje bose. Ndabatumire mu yandi makuru y'igice isaha imwe n'iminota 30. Ayo makuru azoba agizwe ahanini ne ariko aravugwa ijya nino na Channel Africa.